Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2000 kuri FM 104.3. Ubu ni saa 10:01 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro mwisanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Umurwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi urabandanya gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abarundi bagandaguwe mu bwicanyi butagira izina mu myaka itandukanye. Muri iminsi iheze uyu murwi wibanze hanini ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Umurwi Severe uvuga ko icyo gikorwa gifise intumbero yo gushira abona ukuri gukiza abarundi bose no kubafasha kurekurenira. Yamara bamwe mu banyapolitiki bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu bavuga ko ibikorwa byo mu rwi bikwiye kunagurwa. Leonce Ngendakumana azo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ku giti cy'umugambwe Sapanya Frodebu mu ndwi iheze yagize ati:
Umugwi ujeje gutohoza ukuri kuri kahise no kunwanisha abarundi tuzounagura ku buryo ukuri kuja habona ukuri kukaja habona ku byabaye. Amatohoza ko amatohoza ashimikiye ku butungane, kuko amatohoza asikiye ku ashigike ku majambo y'abantu gusa barabesha, ateza kuba ashigikiye no ku butungane. Hanyuma ibizovamwo abarundi tukumvikana icyo tuzobikoresha, arabahanwa bahanwa, arabagirirwa igigongo bagirirwa igigongo, inzira mugabo twayumvikanye twese. Si ibikorwa by'umugwi Severe bwiturabe by'abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njya yane tuve mu njyane nakonaje wendimwe twaciyemo imyaka myinshi ubaka igihugu cyiteka igihugu gifite isura nziza tubanamwe twese mu budasa bwacu tutaravye amoko tuturukamwe tutaravye indara biturukamwe tutaravye imigambwe duturukamwe tutaravye ibitsina dufise, ariko turavye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya byose twabisezeranye mu masezerano y'arusha.
Vice Perezida wa mbere w'Urundi nawe haza kwitoza kwitisha umugambwe ubipona mu ndwi heze nyene yarasavye kwikorwa vyo mu rwi Severe vyoba birahagaze bigasubira amatora arangiye. Yavuze kandi kuye mu rwi uhengamye kandi uriko ukora ushira imbere inyungu za politika muri iki gihe himirije amatora.
Murazi yuko kenshi bavuga ngo umugambo zisikane kwa n'uw'abatutsi, twebwe tukabona itangazo rya Severe bifise amahinyu ya politiki. Nicyo gito twavuze yuko umugwi Severe ibyo washikirije bifise intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira. Iprona ntiyigeze igira inama nimwe ivuga ati nimugende mwice abana mbere ari ugwaruka mparane majambere rwa rwasore Jerere bavuga yuko Jerere yagize ibi canke yagize ibintu, nabo nyine nashaka kubibesha. Kandi sendabibeshwa jewe wararongoye Jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha, ndasubiye kumuvuga ngaha Emile Mworoha aracariwe. Kandi icyo gihe nyene yarasoye urwandiko yiyamiriza ubwicanyi buriko burakuba mu gihugu.
Sylvestre Ntibantunganya yigeze gutwara Burundi wewe siko abibona, avuga ko hari abarundi batifuza kukuri kumenyekana.
Oya abantu ntibazohagarika ubuza w'igihugu, mbega iyo amatora agiye gutunganywa cagarika aratunganywa ubuzima bw'igihugu buca buhagarara. Abo bavuga gutyo ibyo barangura bo nyine ubuzima bwabo bwa misi yose, iyo hageze amatora baca bihagarika. Ari umucamanza acagarira undamanza nicyo bumva ko amatora ageze. Oya shoni icyo nokwita icyitwazo kidashobora kugira aho kigeze. Reka mbwire abantu twemere bwazi yuko uyikuri bitabaye kuboneka harabo kubabaza, aho kubabaza nabo na ya wajago njene kukwa watari kebwe umutima kujira niko kuri kuze ahogo kuwatashe mbele mbukira kuri doje danda mbuga nunda isuliwe kuri tukwenele kwa kurakiza kurakiza kujiriwe ichaha kurakiza nwa no ichaha niyo yuguri umutima kemerati kuko kuri kuwomeki kandi twimuri nangane gihe cyose gite ntambi tegwa ngo yangoya zopfa kugukimbagirira ha handi tube turiko turategura kazoza kayi kugwaruka rwacu ahubwo rugwaruka cyo kurukimbira ubu gushira nuko ako kahise ama tugire tupinyabo nabantu bacu ngiri icyo kwirinda
muba tubire bacu rero uyu munsi mu kiganiro muri sanga turaba turi kumwe n'umukuru w'umurwi w'igihugujejwe turafise ubu nibaza ko tumurose umushantahe Pierre Clavera ndayicariye akaba rero hari umukuru w'umurwi w'igihugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi nibaza ko tumuse kuri telefone mu kanya yashitse muriwe neza umushantahe ndayicariye
mwiriwe neza cyane
mwiriwe neza twagejeje ku kuvuza eka gutangaza gushikiriza amajambo yashikirijwe n'abategetsi nibaza ko mukanya tuhava tu gufasha nawe kugira ngo umenye ibyabo bashikantahe bari bavuze turi kumwe kandi na ambasaderi Isidore Mbayahaga mwiriwe neza mushikantahe Mbayahaga
ndagize mwiriwe
yego mereka mukanya gato yica kubera umushana Pierre Clavera ndayicariye atarahari nashaka nsabe umuntu ari kuvyuma hariya turabe kwivuga cyane cyane iyo rusubira gucishaho amwe mu majambo yashikirijwe n'abategetsi bariko baritoza reka tuvuje kwa Leonce ngenda kumana reka twumvirize Leonce ngenda kumana
umugwi ujeje gutohoza kuri kahise no kunwanisha barundi tuzobunagura kuburyo ukuri kuja habona ukuri kukaja habona kuvyabaye amatohoza kamatohoza shimike ku butungane kuko amatohoza sike kuma ashigike ku majambo y'abantu gusa barabesha ateza kuba ashigike no ku butungane hanyuma ibizovamwo abarundi tukumvikana icyo tuzobikoresha arabahanu abahanu arabagira igigongo bagira igigongo inzira mugabo twayumvikanye twese sibikogwa by'umugwi severe bwiturabe by'abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njya ane tuve mu njyane nakonaje we ndimwe twaciyemo imyaka myinshi ubaka igihugu citeka igihugu gifite isura nziza tubanamwe twese mu budasa bwacu tutaravye amoko duturukamwo tutaravye intara duturukamwo tutaravye imigambi duturukamwo tutaravye itsina dufise ariko turavye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya byose twabisezeranye mu masezerano y'arusha
reka tugusubiremo kandi ni byatangajwe na vice president wa mbere Burundi
murazi uko kenshi bavuga ngo mugamwe z'ikanipfana n'uwabatutsi twebwe tukabona itangazo rya Severe bifise amahinyu ya politiki nico gitwa twavuze yuko umugwi Severe ivyo washikirije bifise intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira iprona ntiyigeze igira inama nini ivuga ati nimugende mwica abana mbere arugwa rukamparana n'amajambere kwa gasore Jerere bavuga yuko Jerere yagize ibicanki yagize ibintu nabonye nashaka kubibesha kandi sare kwinda kwibesha jewe wararongoye Jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha ndasubiye kumuvuga ngaha Emile Mworoha aracariwe kandi icyo gihe nyene yarasoye ugwambiko yiyamiriza ubwicanyi buri ko burakuba mu gihugu
reka tubumvishe kandi na Perezida Sylvestre Ntibantunganya ibyo yatangaje nyene ku gikorwa cyo mu rwego
oya abantu bazo hagarika ubuzaho gihugu mbega iyo amatora agiye gutunganywa cyangwa aratunganywa ubuzima bw'igihugu bucyahagarara aho bavuga gutyo icyo barangura abo nyine mu buzima bwa bwa minsi yose bageze amatora bacyari hagarika ari umucamanza acagaye mu ndamanza nicyo mu matora ageze oya shoni cyiki icyo mu kwita icyitwazo kidashobora kugira ngo kigeze nekambire abantu twemere bwazi yuko unyikuri bitabwiye kuboneka hari abo kubabaza aho kubabaza nabo nayo abaza bo nyine kuko batabiteguye mu mutima kugira ngo kuri kuze ahubwo kubafashe mbere no gukira kuri doje danda bivuga ntunda bisubiye kuri tukwemere ko kurakiza kugiriwe icaha kurakiza no agize icaha iyo yuguriye umutima kemera ati kuko kuri kuboneke kandi twimuri nangane gihe cyose gite ntambi tegwa ngo yangoya zopfa kugukimbagirira ha handi tube turiko turategura kazoza kabi kugwaruka rwacu ahubwo rugwaruka rya kurukimbya ubu gushiraho nuko ako kahise ama tugira tuti nyabo nabane bacu ngiyi icyo kwirinda
turarindiye kandi umushya ntayanise niyo nkuru akaba umuvugizi muri presidence ya mbere Burundi twavuganye na vice president wa mbere Burundi akaba yatwemeje ko uyu mushya ntahe ahaboneka habonekeye rero mu kanya ari injira mu kiganiro n'abandi bashya ntahe turi kumwe ariko reka dutangure kuri mwebwe umushya ntahe ndayicariye muje kumva ko abanyapolitike batavuga rumwe ku gikorwa umurwi murongoye ujejwe mwebwe mu bivuga kwiki
ibyo banyakubaho aheje gushikiriza ndabivuga ko iki nkurongoye uyu mugwi wo gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi ubwa mbere mvuga nti ibyo bashikiriza mu mabanga bafise uno munsi cyane bajeje mu minsi heze ndabubaha kurabera abategetsi ba politike ishaka biri mvuga nti severe nishobora kuvuga na rimwe nk'abanyepolitike kuko ubutumwa dushinzwe nabo nyene abanyepolitike babudushikirije babivanye Arusha mu masezerano y'amahoro babishize mu ibwirizwa shingiro iryo naryo rigatorwa n'abene gihugu ico no vuga ntadidinganya nuko uno musi ndiko ndasanga kino kiganiro umugwi severe utaradudurira ko uracatohoza nuravuga ati ibi byakoza aba byegaba a ni bya bindi abantu bakura mu biganiro byamenyesha makuru bakumva kajambo kamwe gatarutse bagacabumva umenga wariko waravugwa ariko bisigura iki bisigura ijambo rimwe ko ubwoba ukuri kuva mu bitogwa mu gihugu gutera ubwoba uko kuri gutera ubwoba ni kubera iki nuko tumaze imyaka 40-30 irenga twari tugendera ku binogo ibyo binogo rero birimo abishwe ucubaza uti mbega bijya binogo ko byavuyemo amagufa imitwe bajya abantu barishwe hazogera igihe rero hamenyekana ababikoze kandi ababikoze bazovugwa n'abarundi bakiriho nayo uyu munsi mu gwisevere nuravuga abakoze ibi canke abandi babikoze ikindi nohereza ko novuga nti ibyo ari byo byose muri iyo myaka habaye amagume hariho inzego zirongoye igihugu
muravuze ijambo rikomeye kududurira ko ishirahamwe ry'abarundi eka baharanira kumenya ukuri ku byabaye mu gihumbi 1972 rivuga ko riharanira eka kumenya ibyashikiye abahutu bagandaguwe rivuga ko riranegura umurwi wanyu eka uyu murwi wanyu kandi ukanegurwa n'irindi shyirahamwe ase genocide rivuga ko muba muriko murondera kuzura ibisigarira by'abahutu gusa ariko mutigira muvuga abatutsi bagandaguwe bishwe nabo nyene muri ubwo buryo aho mwebwe mu bivuga kwiki ayo mashyirahamwe abiri yose akaba adashimiye igikorwa cyanyu
ibyo byose birasanzwe mu buzima bw'Uburundi bwacu birasanzwe ko ibyo dukora bose batabihurirako navuze nti tumaze imyaka 30, 20, 48 tugendera ku binogo byatawemwo abarundi bene wacu bashiki bacu abo barundi barabarimu abasirikare abajandarume abapatiri ababikira none yoreka kuvuga nabi gute ukuri kwaranyegejwe gutanguye kuja habona ayo mashirahamwe rero yareke avuge ingena abone ibikorwa byacu ariko mu minsi za mu mayinga ari imbere atatu canke ane cyane mu kwezi uko ukuri kuzosohoka niko kuzofasha abarundi ko bumva kukuri ariko gukiza kandi kuzokiza abarundi batandukanye abo barundi batandukanye bari mu bwoko bwose bari mu ntara zose abo barundi batandukanye nibo twifuza ko babana mu mahoro ukuri rero ni gutera ubwoba n'umuntu numwe ibyabaye byarabaye kandi byakozwe n'abantu ibihumbi indwi amajana tanu ibihumbi bitatu bashobora kuja mu kinogo atawa batwaye yo nico kintu dukwiye kumva ca mbere hanyuma utabikoze nawe ntagira ubwoba dushaka umugambi wo kumenya ukuri n'ukurekuriranira nuje gufata abantu mu kivunga ibyabaye byarabaye byarikoze oya ntibyikoze abapfuye bishwe barishe oya ntibiyishe reka rero tureke umugwi severe ukore umunsi twahagarika akazi abo nyene bavuga niho bavuga bati mbega severe kuri kirahembwa ihembwa ikoriki aho rero nabaza nkahagarara
reka icyo kibazo turakibandanya ariko mukurindira n'inkuru ko aboneka kuri telefone nashakanje kuri mwebwe ambassadeur Mbayaga kubona kenshi na kenshi abarundi batabona kumwe kahise ku Burundi byo biva kuki
urakoze cyane nyakubahwa Frederic mbanje kuramutsa uduhuriye mu biganiro nshinga ntahe ndayicariye
ndabara mupije
amahoro neza yewe rero nagerageje gutegera amajambo yagiye avugwa n'abanyepolitiki bamwe bamwe hanyuma n'aya amajambo yishuwe n'uyu mushyiratsi we mu biganiro yewe icyo nagomba kubanza kuvuga ni ukuri jewe ubwanjye n'abarundi nibaza benshi cyane twarahabutse tubonye ibi bintu biri ku birakorwa uno munsi kuko ntitwari tuzi yuko hariho ubugome bungana nk'uko twabonye ubugu buba bwarakozwe muri igihugu cyacu kuko twarumva yuko nibyo mu 72 abantu boba barishe bakica abantu mugabo nta murundi nibaza yuko yarutse inyuma gatoya y'72 cyangwa imbere yaho gatoya yarazi neza ingene ibyo bintu byagenze bari tuzi ko abantu usanga barishwe mugabo bakicwa ku buryo utomkwiyumvira ko ikinogo kimwe gishobora gukoranirizwamo abantu 1000 kuva kuri kimwe gushyira kuri 6 ni ukuri ariko barabyumva twebwe twaguye mu gahundwe twasanze nk'uko bamwe bariko babivuga hariho abantu bagerageje kunyegeza ukuri kw'ibyabaye kandi mu by'ukuri basa n'uko bari barabishoboye icyo kintu rero ngiye nibaza yuko ari ikintu barundi benshi bakanuriye kwa maso baravuga bati finalement twari tuzi byabaye kuko utari ko ntitwari tuzi yuko hari abantu bangana gutya abantu baca ko n'imiduga bakabatera ku ibiti batanze ko bari muri icyo kino ibyo rero ni ibintu bigoye cyane kuko mwari mumbagije rero muti none igituma abarundi benshi batagomba yuko bavuga urumwe ku bibazo bimwe bimwe ni kwa kuri gukenye mu bantu bakata kutakuvuga bafunze kuko ibigiye nibaza yuko bigoye cyane byaranatubabaje kuko wumvise abantu bagerageza gushya bavuga ngo ibyo bintu bihagarare uca wumva umekeneye ko ibyo bintu byo kwiga bimenyekana umunsi n'umwe ibyo bintu biragoye nyakubahwa kuko urumva ko ari ibintu byabaye imyaka 100 abantu twumva ibivugwa mugabo tutazi ikintu na kimwe rero n'ikibazo cyanjye aho kiri nyakubahwa kuko ibinogo byo kwitwa amazina cyangwa byohabwa amakarisi ikintu kiraje gishinga abarundi nuko iki kibintu byabaye abantu bavuga n'ukuri bakagiranira imbabazi mugabo bazi bazi n'ababikoze hanyuma abarundi bagaheza bagategura generation zikurikira zubakiye ku kuri bakabana mu mahoro
ukuri n'ikintu gihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gabriela muraho
Hallo. Gabriel. Ni Gabriel banda bitonde mukuru mugambwe APDR mu Burundi.
Mukuru mugambwe APDR. APDR.
Ego manje kwa mutsa batumire sabe presumunsi ngamo mwiza.
Barakumva duga kwijambo kibazo cy'imbere.
Bwambere jewe n'ukuri nk'abanyepumye politike tugiye twandukeze umugwi federe bwo muri kurakora kuko ni bikoba bishimishije turabye aho bageza. Kandi nkabivuga nk'ukiri muto turabye bakiri bato turifuza kumenya ukuri ku byabaye nibyo ambasade yagiye kuvuga n'ukuri abarundi bose turumva ibyabaye twagiye tubwirwa ko ari imyaka yabayeho abantu baricwa ariko ukuri kwagumye guhishijwa kandi murundi yavuga yuko niyita ubwoko yita intwaro mbi turemeza neza ko abantu bishwe n'ubutegetsi kuko ubwo butegetsi bwari buhari nta namwe twera ko ari abantu bahanywe bishe abandi Peti mareje kubwanje nagira nere nege uwo mugwiseni menyesha nabari ko baraunegura yuko bo ureko kaja ku kivi
umurwi ni severe umurwi no murwi ujejwe kumenya kuri no kunywanisha barundi severe
yego cyo turagutere nege cyane abari ko baraunegura rero ba ureke ukore ikivi cyawo ama tumenye ukuri kugira ngo ukuri kwa kahite gutegure kazoza cyo tukiri bate tuvuga ati harabaye nyakabe ariko twamenye byabaye by'ukuri n'ababikoze iyo rege n'ukuri iyo twataka gutera ntego mu guseve ubanda nyiri gukizi kandi nuhagarike ahubwo ukomeze guhosa abarundi tumenye ukuri abakiri bate tumenye ati byabaye yari biteye isoni mu myaka yacu n'idoza n'ibidosure kubaho
murakoze Gabriel le cadre de Jean Bocandi le Verien Muraho Everien. Everien muratwumva?
You have 60.
Ndumva telefone ya Everien isa ni ya Everien muratwumva?
Ndabumva.
Muri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Akandi kazi yankawe ninde?
Nisange ndakumana.
Ngenda kumana. Murafite kibazo mwafite icyumviro?
Nagira Nalipi kikiwazo.
Ego.
Najwa munda mkizwa watu mire.
Bala kumwa duka kujambu.
Maoro na yazara zelana.
Nande yon, na ikiwazo nalipi kikiwazo na jendi mwano wako choko. Mili ni. Jawa yengao mwurundi. Nonani chuo. Aliko tumbuo mugu watangu ye gukora. Mirongo irindwi na kabiri kubera iki ibyakozwe nonanti cuwa kugeza n'ubu kwanza n'ubu bigikorwa bidakuri umuntu umutabitohoza ko kugira umuntu amenye ukuri kw'abantu bakora ibyo byaha kubera mu bisanzwe umuntu yumvise ngo byabaye nonanti mu mirongo irindwi na kabiri umuntu atajyamase nanone nonanti tubaho ko tuzi habaye ubwicanyi bukabije kubera iki nabwo budakurikiranwa abantu bakirahabona abantu bagiye baricwa ngo nyamaswa ababuze nabo kujyana bo baraho ukuntu bazotunganirwa hari yindi hari sentare izocira urubanza abo bantu bakoze ibyo byaha bagize nka basinze kubera turazi yuko n'abari ku butegetsi hariho n'abagize ibyaha mu kahise niyo mpamvu rero ukuri kugoye kumenyekana mu Burundi kugira umuntu afite impungenge yuko ukuri kudashe kumenyekana ko
reka tumuhe icyo kibazo umushinjacyaha Pierre Kabere ndayicara yagira icyo akivuze ko
kuri ibyo bibazo byose babajije cyane bibaza ngira mvuge ko twokwiyorosha mu mutima tukiyumvira abandi abo dutandukanye mu ntara mu miryango byotorohera gusumba uyu mugwi sever ushinzwe gukorera ku magume yose ku makuba yose yashikiye Burundi nibusa batwumviriza ko ubu twasubiye inyuma tuzotohoza kuva ku gihumbi kimwe amajana munani na mirongo munani na gatanu tugashika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na munani ikitugora rero kumva abarundi benshi cyane gukurikira bamwe ntibakurikira nuko tugiye gukorera mu Kamenge ku isoko byabaye mu 1994 bamwe ntibabimenya ko turiko turakorera mu Kamenge byabaye mu 1994 tugiye mu kivyuka cha bubanza muri musigati byabaye mu 1996 bamwe ntibabimenya abandi ntibabikurikira tugiye imabanda byabaye mu 2022 ngira ngeze aho mvuga nti ibikorwa ni byinshi aha ruvubu twakoreye muri iyi minsi iheze nk'uko tugeze ubu imashitsi bivuzwe cyane kubera ko habonetse ibintu bitangaza abarundi benshi abakuze n'abato hanyuma bitera ubwoba hamwe uvuga uti ibinogo munani bivuyemo abantu barenga ibihumbi indwi iyo rero hageze gusohora ibitigiri ibihumbi indwi birenga mu binogo munani byo kuruvuba gusa abari baranyegeje ukuri baragira ubwoba kandi birumvikana ariko mwumve ko turiko turakorera ku binogo byose mu ijambo rimwe ibinogo dufise ubu birenga ibihumbi bine kandi uyu mugwi wonyene si uzobikorera ko kumbe severi yubi havuye hazoziyindi kuko ibikorwa ni byinshi murakoze
ambassador mbayahaga namwe mu gice muvuze ku kibazo cashikirijwe na Reverend Mukanya kivuga ko hariho abandi bantu bishwe ariko bakaba nibaza ko yaronse inshu zikuri ariko muvuga iki kuri ico kibazo cha Reverend
Mbaje nibaza yuko atakije nda guhava ndenga ko kubyo urongoye mu gusezera shikirije kuko ayishuye yuko bazokorera ku mafango yose y'ubwicanyi yabaye mu gihugu hanyuma rero uyu uya bagiye byo muri 1993 mugabantu ishuye yuko bahereye inyuma kandi ugomba gutohoza koko tiwohera kubiheruka uhera ku vya kera kuko hari naho ujya gusanga ibyagiye bikurikira byakomoka ku byabaye ku bya mbere nico numva nuvuga nta kirekire mubone baza yuko abarundi nk'uko babivuze abandi na Federe yabivuze perezida wayo reka tugire umutima wo kutenyenya kuko n'ubu dutanguye kubona ukuri tutari tuzi hanyuma abantu barihe guca basimba bavuga ngo hagarika kandi abantu batanguye kumenya ukuri bicho nibaza yuko rero cyari kibazo gikomeye cyane na kare cyari kwishurwa n'uyo nyine kuko niba afise agenda y'ibikorwa bya Steve mugabo jewe sinzi hariho nagomba mvuge ku byerekeye mwavuze ikintu cerekeye ukuri kuko ukuri nyakubahwa mumesha makuru niko kuzokeza abarundi iyo abantu batanguye guca hirya y'ukuri kw'ibyo bazi canke boshobora nabo kubwira abandi ukuri bakuze bakakunyegeza ibintu babigoye yewe nagomba ngaruke ku majambo yagarutswe ko yavuzwe n'abategetsi
muravunagura amajambo kuko ndabona hariho benshi baturindiriye kugira ngo babashikirize
ibibazo nibarindire gatoya kuko hariho amajambo mwabanje kutwumvisha bashakwiye kugaruka ko kuko hari abantu bavuga batumenga ibyo bavuze byoba ari nk'ibyo bafatira ko umushinga ntayo rero yavuze amajambo avuga ati ni ukuri severe ntawe yibuza gukora mugabo tuzoheza tuyunganye twatsinda amatora umushinga ntaye nawe ntibantunganya ati abantu ntibari kukuri kuvugwe mwana agomba ngaruke ku majambo yashikirijwe na nyakubahwa icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi akiri mu mabanga arambabarira kuko icyo giti ndagitinya cyane ndanacubaha kuko barabitwigishije kubaha abategetsi mugabo hari ibintu bitangaje iyo bivuzwe n'umuntu asanzwe afise ukuri kuko nk'uko babizi mu ndinganizo z'ibikorwa bya leta uyo oye icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu niwe ajejwe ibibazo by'umutekano by'ubutungane n'iby'intwaro rero buri mezi atatu hari igihe bajya mu nama nshingamateka gutanga raporo y'ibikorwa bamaze gukora iyi raporo yatanze aherekejwe n'abashikiranganji bakukira iyo vice-presidence yiwe ntibigeze bahamanuta mabi severe n'umunsi n'umwe ahubwo yagenda barongo yavuga yuko ibikorwa biriko bigenda neza mugabo wumvise uno munsi agaca avuga ngo severe kubera ibinogo bya hirya y'ejo bifunze canke tugeze mu gihe cy'amatora agaca avuga ngo severe ikikora ibitari byo ikikora intumbi ya politike ikurikiza porogaramu y'umugambo kanaka uca usigara wibaza rero uti none hagati ya severe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asanzwe ari umukandida w'umugambwe kanaka uri kakoresha izivugo cyangwa ibyo akora mu ntumbero za politiki ninde rero ibi rero bica bigaruka abantu bakibaza ibibazo byinshi kuko amajwi yavuze nk'ibya iporona aravuga nk'ibya
icyo kibazo yaba ngaho yacishura
gitoya muri abantu bagacana ndahegeje mu bisanzwe nagira mbwira abarundi kuko iyo bavuze kandi n'ibyo mugabo ndagenda mbwire yuko na jirere itigeze ishyirwaho na rwagasore na yifeme si rwagasore ayishyizeho yashyizweho ni ku ntwaro ya micombero bigaca bifata abagere bigafata bifata n'abayishoboye ntibaje kuyifata n'umugambe cyane n'ibyaha byakozwe n'intwaro yari ihari n'urwaruka yashyizeho cyangwa abandi bantu yashyizeho ariko ntibajye kugomba gupoperanya ngo
abantu
icyo nicyo nagomba kuvuga hama ikindi nacyo biragoye kumva umutegetsi avuga ayo majambo agwanya umugwi nk'uwo hanyuma ntace abiherekeranya no gutanga imihoho kuko mu bisanzwe
icyo ni ikibazo kiturengera mushinga ntahe mbayihagarika icyo ni ikibazo abategetsi bashobora kwishyura bonyine reka twizere ko bashobora no kuza muri iki kiganiro ariko reka tubandanye duha ijambo abanyamakuru ba radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Eric Ego Eric muraho
Yewe.
Muraho
Ibeneza
muri hehe
ne Eric ndi kigali bikondo
ya kandi kazina kawe ninde
Bizumuremyi Eric
Bizumuremyi ikibazo icyumviro mu kanya gato
ne cyumviro fite nagira ngo shime uwo muryango Cezeri nokuri nuko nugomeze ushyira ibyo bikorwa imbere ni igikorwa cyiza kiruhura imisima ya beshi nugomeze ushyire ukuri imbere ukuri kujya hagaragara uko kuri kurakiza ariko nayo ifite akabazo gato najya mbabaze
yego
ese ibyo binogo bagenda bakuramo imibiri baba babizi cyangwa naba bagenda babyerekwa naba babizi bo bari babizi na mbere hose
murakoze yakuko kazo araza kukishura mu kanya reka tubanze duhe ijambo Nsavyimana muraho
Mahoro.
Amahoro muri hega Nsavyimana.
Ndi Nairobi.
Nairobi murafite kibazo murafite cyumviro twatumiye mukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi tukaba kandi turi kumwe na ambassadeur Mbayihaga duga ku ijambo kibazo cyumviro.
Icyumviro nasaka ishime cyane ibiko bariko barakora ni byiza cyane. Anako menye ukuri ariko no sala yuko bitwaye cyose n'intombero iri ku ruhande bishisaho bihiga cyane abandi kwera ku ruhande kuko muri kahise ku Burundi uko twakabonye bose bagiye baricwa ntabwo uko ntaki bizare rero to kumenya ukuri ko nibe kuyugwa mu gwaruka twebwe ubu bahase kugira ngo batuye n'ubwa kugwane byo kwankana bya kera ya bishira habona hanyuma arabasayimba bazibadisabe canke arabahanwa bahanwa ariko bashira imbere ukumvikanisha canke nuko abantu bamenye ukuri kugira ngo barimuruke mu mutima ubundi hanyuma ibyo byose byagiye bitandukanya mu Burundi bihaze Burundi itajya kwira ukundi
murakoze Nsavyimana mushya ntahe ndayicariye ikibazo cya mbere cya Eric yatanguye atanga intererano ariko yabaje nakabazo sinzi ko mwakumvise ndakabasubiremo
nakumvise neza cyane yavuze ati mbega ibyo binogo mubimenya gute n'ibyo mubasanzwe muzi icyo kibazo nacumvise ngira ndacishure mu majambo atomoye aha mu Burundi ni igihugu gito aha mu Burundi abishwe baturuka mu bisagara baturuka mu makartier baturuka mu mitumba no kuvuga yuko arabishwe batwawe mu miduga hari umwana basiga hari umupfasoni basiga akurizwa umuduga babona naho awinyegeje inyuma y'igiti canke y'igitoke warabibona mu ijambo rimwe mu Burundi turazinanyi ni igihugu gito tuvugura urimi rumwe ayo makuba yashika mu Burundi abantu benshi babibona abo tubaza baduha inkuru ubu n'abapfakazi bakiriho n'abana b'impfubyi babuze ababyeyi babo bafite imyaka 12 13 imana rero yakora n'ibindi bitangaza erega aho dukorera ubu igitega kuri uvubu imashitsi ahitwa mutowo mu giheta hariho n'abashoferi batwara ikamyo imiduga yaja gusesa abishwe n'abagihema muri ibyo binogo byo ku ruvubu hariho n'abacunga ibinogo ku ruvubu bakiriho hariho n'abari bapfunzwe igitega imbere yuko amaguma shika bakoreshejwe mu guherekeza makamyo no guhohosha abishwe bagihema mu ijambo rimwe nta kintu muri ibi bikorwa turi turarangura gisumba intahe ishinzwe n'umupfakazi yabuze umugabo n'imfubyi yabuze mwene wabo na papa wiwe icyo nicyo no kwishura ikindi
na mukanye gatoyi ihoko guki kugira ngo ibiriko biraba muri iki gihe bifite intumbero yari yose ntibibe nije kubiba urwanko mu rwaruka nkuko ansavye imana yabisavye
ndacishure mu majambo naho nyina tomoye mvuge nti twagiye gukorera muri ndurumu muri marangara ya ngozi abene gihugu aba fasoni bakuze abana batonda sambiri bagatasa 10 dutashe bavuga bati twifuza mahoro nta kindi twifuza ko tubonye igufa ry'abacu naho tutazira igufa ko ari rya papa ko atari rya mwene wacu turemeye ko bapfuye aba barundi bibaza ibibazo bitajya ntibize kubera intumbero zitandukanye jewe ntomenya nobabwira ni bajya babuze nibabahakanya ko kuronka umwanya wo kubona rijya gufa barire bahemuke kuko bamaze imyaka 40 irenga bazi ko ababo batawe binogo none uyu munsi baronsa akanya ko kuvuga bati ashi turabonye rya gufa abacu barapfuye ejo mbere hategugwe kurira kugandara no kuganduka abarundi tubasaba iki biyumvira abandi kuko ni wobuza uwabuze kurira no kwifuza kubona igufa ry'uwo yabuze kandi atacho yakoze kandi atakiri urubanza
ambasaderi mbayihaga ikintu ku bwanyu cokorwa kugira ngo bikorera mu kigihe byose ntibitume urwaruka rucanamwo eka nkuko savye imana yabivuze ntibibibe amacakubiri mu rwaruka
nibaza yuko nkuko mubivuze ibiriko biraba gushika ubu mu by'ukuri nta ntumbero tubona canke abantu bahari ubuye babona yuko bocanamwo kubijya bintu biriko byakoze kuko ku mpande zose abantu badasangiye ubwoko canke badasangiye intara n'imigambe abantu benshi nababwiye yuko baguye mu gahundo kubera batari barigeze biha igicapo cingene ibintu byagenze ubu rero ikintu cokorwa ni uko abantu bose bumva mu bintu byo kwikwegera ko umwe akagomba kuvuga ngo ibyo noba bashaka ko bimenyekana ntibimenyekane kandi bizotegereza kumenyekana igikwiye ni uko abantu bagira urukundo muri bo kuko ikibabaje uwundi kugira ucumve neza ukwiye kwishyira mu kibanza ciwe umushingantare karavuga ati ibintu byamaze imyaka 40 yakubahana kohe akayotana ufunze neza mbwira ugwima rurateye umwaka kanaka tuvuge 2022 nyine umwana arirutse arahunze asize inyuma se na nyina canke ahunze ari mu nda ya nyina agiye amaze imyaka 40 n'irenga inyuma y'igihugu igihe gikwiye imana imubwiriye ubuntu aratahuye amaze gutahuka ikintu cya mbere agomba kumenya mu mutima we yagwaye iyo myaka yose ni ukumenya amakuru y'ibyasigaye biraba mu muryango wiwe mu gihe aze agasanga ntaba ariho murumva yuko akwiye kumenya mbega data ko namusize ngaha nirutse hari bibaye yagiye yarapfuye urumva ko akwiye kumenya yapfuye gusa mbega yishwe n'abantu mbega bamuhanze hehe kuko murabizi yuko iyo umuntu ataririye umuntu wiwe bimutera agahinda n'induru ntibigera yemera yuko uwo muntu yanapfuye ibyo rero yari avuze ati abantu ariko babona amavuko bakafata ibyo bavuze bazaga ati nabanagiye hirya nawe agafata urundi ruhande ngo yobasiriho ubu abantu batangiye kubona bati finarema ntabo tugifise barapfuye
ikintu
gihambaye ni iki ni uko abarundi bicara bakandika kahise karimo ukuri karimo abantu bose b'ubwoko bwose bagaheza bakavugana bati ibyabaye ni ibi none ukuntu byabaye nta kundi ntatwohezanyayo reka dusabane imbabazi mugabo abantu bajyanira imbabazi ku bintu babonye bamenye n'ukuri n'ico cyoko
reka tubibutse nshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza radio hejwe ya America turi kumwe na Jean de Dieu muraho Jean de Dieu
ndabumba
muri hega Jean de Dieu
amahoro mahoro
muri hehe
ndi mu gihugu cya Tanzania
da kandi kazina kawe ni nde
Jambo je bimenyimana.
Bimenyimana duka ku jambo ikibazo cyumviro.
Sawa ni cyumviro.
Yego.
Nakutuka. Uyu mugwi severe. Je ndiko ndaraba. Kubyo uri kurakora cyo kurafasha ku bwanje abarundi. Kuko umuntu uriko uramureka amagufa yuwiwe kandi sinda nabizi ko bashobora kwitangisha cyangwa bakamenya ati uyu ni naka mbere nawe wabo bakabahamagara bakavuga ati uyu waho rero yarapfuye ngo uyu uha amagufa yiwari ni kumushingurana iteka dusubire kumwiyumvira kandi ikindi nacyo ndiko ndanaraba kandi iyo umuntu ariko arakwibutsa uyu waho yapfuye azana amagufa kwereka azana imvuta kwereka inumva yuko ari byo guha ituze mu mutima ahubwo bigusubiza muri bya bihe warimo igihe wamenya ko yishwe abonye mukongera kubabaza kandi n'ikindi nacyo ndiko ndaraba mbona umenga kumbure bo bariko barabikora bishimikije nko kubahutu baraba kubahutu bimbona neza yuko kuko nje ndibuka mu 1993 igihe hariho nyabwoko by'abatutsi nje nari umuhutu ariko namanukanye ahantu hafi y'aho umwonga wari kubikirayo abo bose rero urumva bavuze ngo bahige abantu bapfuye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo iki gikorwa cyotwara n'imyaka n'imyaka rero nkavuga nti kumbure ariko barahuma amaso abarundi kumbure hari icyo baba ariko barakora cyiza ariko kubwanye mbona ko ari ukubabaza imitima y'abantu babuze
murakoze Jean de Dieu reka duhe n'ijambo kandi fidele muri neza muri hega fidele
ndi muzambura mu Burundi.
Kandi kazina ninde?
Ni Niyongabo Fidele niko ni.
Niyongabo Fidele.
Yego.
Duga ku jambo ikibazo cy'umviro mu kanya gato.
Yego, ni kibazo ariko nashaka mbanze sabe BOA turi mu Burundi hari uko no mudo mwanya muto nya donke. Umuntu abari giki kibazo mukamukura ku murongo atashoboye kumviriza ibyo baramwishiye kibazo cyiri.
Kubera ikibazo cha FM kiri mu Burundi le kansabe umushya ntari kuvyuma ngaha aca kurekeza kuri telefone.
Yego, murakoze. Kandi kwazo nari nishise. Ibyo severe bishira akora bishobora kubaka cyangwa bigasambura mu gihe bikozwe nabishya mu gahogwa neza. Mutigutse turazi yuko irinde na kabiri sinari bwabe ariko narumvise yuko abantu bishwe kandi bakicwa cyane abo mu bwoko bw'abahutu ariko kandi mu yindi myaka tumaze kuvuka twemeje ko abaye indi ubundi bwicanye ubwoko bw'abatutsi cyangwa se nabo bagapfa nashaka rero sabe nimba bariko barakora ikintu cyo gufasha abarundi gusubiza hamwe arabe gusa ibyo mu mwaka runaka honye nabwo babikore kugyango bose nibahere muri 2022 n'atagarukizanga baze barabe no mu yindi myaka byagiye mu kwayo kabantu bicanye bwa karongo bwo corona kabisa nabwo barabe eske byabaye bwarishwe nyene cyane n'icyo nakonda saba yuko nemba bari kwashaka gusubiza hamwe abarundi nibakoreye ku mwaka umwe gusa bwakorere ku myaka yose.
Murakoze Fidele reka mushyana nda icariye mu gize mwishuye ico mwishuye kuri ivyo bibazo biri ku bibazo bishikijwe na Jean de Dieu bimenyimana na Fidele muduwe ku jambo.
Murakoze cyane ibyo bibazo byose nabyumvise kandi ndabivuge ntekanye bwira abarundi nti nibatekane kandi baze baratwumviriza ngene dushikirize ibintu iyo turakora mu maraporo mu byegeranyo byose maze gushikiriza nama mvuga nti hishwa abarundi bo mu ntara zose bo mu bwoko bwose hanyuma bava mu mirimo itandukanye abatuvugira uno munsi ko tuvuga abahutu canke abatutsi baraturengeye akarimbi kuko ugo rugero ni turarushika ko ugo kuvuga ibyanditswe mwibwirizwa tutaratohoza bikwiye. Icyo kintu bacumbe neza twe tuvuga barundi, mugaba muri abo barundi harimo abahutu, harimo abatutsi. Icya kabiri subiyemwo nuko tugiye mu Kamenge ni byashitse mu gwimo gwa 93 haheje kwishwa umukuru w'igihugu Ndadaye. Ibyashitse muri Marangara ni 72, muri Musigati ni 165. Urumva yuko baca bibagira ibyo tumaze gukora, kandi ntidushobora kuja mu gihugu cyose mu mwanya umwe, ariko ibwirizwa ridusaba gukorera kuri ayo magume yose, kuri ayo makuba yose. Nibatenyenye kandi baze baratanga inkuru batwereke ibyo binogo mu gihugu cyose aho biri tubikorereko. Iyo ni inyishu ya kabiri. Ikindi rero novuga ni iki, nuko umuntu adatabwa mu binogo, umurundi nakwiwe nakwiye gutabwa mu binogo. Bajya batawe mu binogo baba kuye ko agateka kazi na muntu, ese abarundi bo kwiyorosha bagaha umwanya barundi bavuze yuko umurundi adatabwa mu binogo, umurundi iyo yitabye Imana baramufuba bakamuririra bakamugandarira bakamugandukaka ko abarundi nibatumba icyo kintu tuzaba dufise ingorane yo kwiyumva twebwe nyene tukibagira abandi ababa ni benshi. Ese abarundi wo kwiyumvira bati umuntu so gutabwa mu kinogo nuwo gufuba, nuwo guherekeza, nuwo kugandarira, nuwo kuganduka. Icyo cyo novuga
mu kazi gato ambassadeur Mbayihaga ivyumviro ka nibazo vyashikijwe na Fidele Niyongabo na Jean de Dieu Imenyimana bavuga ati nyawuna mu bikorwa byose hokorwa byokorwa ku buryo haba ituze mu mitima y'abantu.
Murakoze cyane Jean de Dieu niwe yatanguye ari mu Tanzania avuga yuko ibyo sezezi kirakora ahubwo iyo biri kiyagomba kubabaza bari barambuze ko babuze muranumvise inyishu urongoye sezezi atanu zirakwiye mu migenzo y'ikirundi canke abantu. Iyo umuntu abuze niyo yobura umuntu ku ntabona igisigarira ciwe, ntamuririre, ntamugandarire, iyo ntimba ntizopfa imuhezemo. Rero nibaza yuko ibyokorwa abarundi nibajye umutima amenye bashinga amenye ku yandi bareke mu gusevere ukore. Ahubwo jewe maze kubona ibintu nkabijya bitanguye gusokoroka mu mutima wanjye nariyumvire nti ahubwo bari bakwiye kuwongerereza inguvu bakawongerereza n'uburyo kugira ngo urondere wimbitse, kugira ntihagire umurundi n'umwe asigara mu kinogo rusange uko bayivuze, kuko nta gateka kuko n'umuntu yapfuye muri azi yuko bamuhamba n'iteka bakamusezera. Muri icyo gihe nibaza yuko abarundi bazoheza bamenye ibyabaye, kuko umugumwe w'abarundi ugomba gutesha ibikorwa kugira ngo ibikorwa byakozwe bibi ntibimenyekane. Kuko kumbure bamwe bavuga bati twohava tubibazwa, urumva n'ukuri n'ikinyoma biriko biragwanira muri iki gikorwa cya seven. Rero nibaza yuko ukuri koje imbere abantu bagaheza bagaha umuco abandi. Hagira umuntu asubira kuvuga yuko nibi ahubwo nimba hari aho yagize ikosa cyangwa wahinyutse gatoya nayikebure mu buryo bwo kubaka no mu kuyitera intege kugira abantu bamenye ukuri. Icyo nicyo nagomba yuko abantu bavuga, kuko bavuze ngo Severi yakoze nabi kuko yazuye 72 cyangwa hariya na hariya ucumenga. Rero iyo icyo nagomba gusaba ni kimwe, nimba hariho abarundi babizi bofasha Severi nk'abo bavuga bati ibyisibye ibya itarikire kibi, nimba bagira abarundi babyiyamize bavuga bati rero mwebwe muriko muzuba nabi 72 bahambye aha, abugwe na kangahe bahambye aha, ahubwo nibaho umuco severe bayorohereze kora igikorwa barundi bayitumye, hanyuma tuve mu ndyane kuko indya zivamo burundu ari uko abarundi bose bamenye ukuri akahize ko burundi hakandikwa bijya byabaye bakamenya ingene babitunganya kugira ngo na generation zizoza ziza zamezitinye
ngo
tujya mesa
tubiyutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kongereza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire muraho Desire
ee turaha
muri hehe
tuvugana ndi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi
kandi kazira ninde
nitamye nizigiye Desire nkabavuka mu ntara y'amashamba muri komine Vugizi
ndegome aho nyine baheruka kuzura ibyo biziga
oya
duga ku ijambo kibazo cy'imvira
kindi bacu banje bijyanye n'ibyo byo kudura ibisigarira. Alo
duga ku ijambo turakumva
kosaba ko umugwi babihaye ngo ubikurikirane ahubwo batawubogera bakawureka ugakora mu bwigenge ntangere hanyuma ukazotanga inyishu ukazotanga raporo yaho ugejeje ibikorwa hanyuma n'ibyaba ngombwa ubuhinga bariko barakoresha bariko barifashisha muri icyo gikorwa bubaye ubuhinga n'abanyeni bavuga bati turakeneye umuganda turakeneye ukuboko kw'abahinga mpuzamakungu nabo nyine babifashishe kugira ukuri kw'ibyabaye kubonekane hanyuma no kugira umurundi wese amenye ukuntu byagiye birakurikirana ukuntu byagenze hanyuma igikorwa cyo kunywanisha abarundi cyo kunywanisha batatanye kite gikorwa mu ituze gikorwe kwisunzwe ibyose byose byo bayatanze muri icyo gikorwa mu nkaraporo
murakoze Desire ku kivuriro mushikirije nagomba tugaruke kuri mwebwe mushyira ntahinda yicariye ariho umunywanyi abaje ikibazo ati none iyo amagufa azowe abanyagihugu abantu imiryango imenya gute ababo ico ni kibazo gihambaye cyane rwose mbega aho bahari ubuhinga cyane mufise imigambi yo gukorana n'abantu banonosa ibyerekeye gutohoza ibisigarira kugira ngo babuze babo wamenye abaribo
icyo kibazo barakibaza ariko batabonye cyane batiyumviriye icyo gisigura wuguruye ikinogo ugakuramo abantu amajyana atanu wuguruye ikinogo ugasanga imitwe iryamanye ko amajyana atatu na mirongo itanu n'amagufa bigendana hanyuma abarundi tumaze gukorana mu gihugu ngira ndabisubiremwo uno munsi batubwira bati nitwari tuzi yuko twopfuye tubonye aya magufa aha ku ruvubu bamwe bava ikarusi abandi mugera abandi mugiheta abandi ibugendana abandi mweya abandi mu makebuko uyu munsi icyo abarundi bazi babuze benshi bakuze nuko bafatwa bakaja mu makamyo bagaca mu gasho k'igitega haheze iminsi bakazimira bakagenda amazi mayongo ariko bakamenya ko harabiciwe mu binogo imashitsi muri geta mu ruvubu muri shombo rya karusi imutobo muri geta nkuko byabaye mu kindi muzindi ntara ico abarundi bavuga bati aba bantu bacu turazi ko bishwe ese bova mu kuzimu batawemwo tukabasubiza gateka kazi na muntu n'iryo gufa tutazi ko ari rya papa cyangwa rya mama cyangwa rya mukuru wacu ubu niho tucemera ko bapfuye kuko harababwira yuko bagiye mu mahanga guhungirayo ukarindira imyaka mirongo ine hanyuma ugiye ku ruvubu imashitsi imabanda ikivyuka muri bubanza ukabona amagufa imitwe n'impuzu turetse ko hari n'abamenya impuzu z'ababo abagabo abana icyo nuvuga rero ni iki nimuje guha inyishu ababyeyi babuze badakeneye ababyeyi babuze abana babuze bavuga bati aba bantu bacu nibasubize agateka ka muntu tubaririre tubafubane iteka nimba haba icibutso cyubakwe nimba tubashira mu kibanza bizofasha kwigisha abana bubu n'abazovuka n'abanyamahanga byubakwe mugabo no munsi ababyeyi babuze abana babuze bavuga bati turabonye ko abatawe mu kinogo bitwa bamenja bitwa udukoko turasuye kubona amagufa yabo
ndabona kanya ariko karihuta reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio hejwe rya Amerika turi kumwe na Jonas muraho muri hega Jonas yego akandi kazina ninde
mani rashid
yego duga kwijambo w'ikibazo cimvira mu kanya gato
yego ahubwo ni nk'ikibazo ahubwo je nagomba gusa se no shiminga ingo ya severe kuba ariko barabikora kuko ndabye nko mu mitumba se aho tuvuka harabaye ibikomere bidashanze ku mutima ku buryo kubera ko batamenya aho ababo bagiye bahambwe hariho n'abatamenya yuko bapfuye bababwira ngo umuntu wawe yarahunze byagenze ukuna kuri urumva rero uyu muntu baramenya ati hariho amagufa yazuwe hariya ashobora kuba arimo kuko nta muntu uza kurobera imyaka 30-35 urumva rero n'ukuri naho batishije abarundi bose atariko barabyumva kumwe ari ababibaza yuko hoba hari impengamirizi cyanke ziriya oya nk'umuntu yakomeretse ku mutima ko yabuze umuntu wiwe
murakoze Jonas mu gusozera mushya ntahe emba yahaga kamumotera abarundi cyane cyane guhumuriza nk'abarundi baeka badashima ibyo bikorwa cyane batavuga rumwe n'umurwi severe ku bikorwa uri kurarangura dugaca ku ijambo mu kanya gato cyane rwose amasegonda 30
egombe muri sanze nokubaza yuko abarundi atano mwarakwiye kuvamwo ngo abeke kuvuga rumwe numugwi uritarongera kuri uko turakeneye yuko kuri kujya habona ukuri ni kujya habona abarundi bamenye ibyabaye severe ntawe urikiragiza ngo twabyumvise bariko baravuga bakireka cyuko habona hanyuma abarundi bakiri bisebe bagwaye kera amabagiganirwa bazuba ku Burundi utari nk'injyana za mu canke usho kwa mubyabaye ibyo ni bazayo ukore nkuko bahivuze ntagira umurundi n'umwe yashobora kuyubira ku bintu twabonye haba mu nyungu ziwe cyane mu nyungu z'umuhari arimo narareke niko wagikogwe mu mutekano abarundi abari mu gihugu n'abari hanze bamenye ibyabaye tacho bitwaye uzoba yarabikoze wese nibaza yuko amasezerano ategekanya ingene bizogera icyo barundi tubabaye nuko twomenye ibyabaye abantu bakareka kwadirizwa ibyo bacyakoze bakazomenya ababikoze hanyuma bakaheza bakabagiriza imbabazi nibaza yuko icyo bashyize imbere
akajambo ka nyuma tugahe umushya ntahe Clavera ndayicari
mu guhera heza mfite amajambo abiri ijambo rya mbere ni uko tuvyemera tuvyanka ukuri kurakiza biranditswe muri Bibiliya byama byigishwa iryo niyo jambo rya mbere irya kabiri uwobaza abavuga bati Severe nihagarike ugacumubaza uti mbega ihagarike izosubira gukora ryari nta nyinshi tworonka nk'uko novuga nti mbega amatora ageze kutasiba gusenga kudahagarika gufungura kudahagarika gukina umupira ibi bikorwa turiko turarangura ababigwanya mu majambo nibo bashizeho uyu mugwi none badushizeho kugira ngo duhembwe
ndabona kanya katujanye
badushinze kurondera ukuri murakoze
murakoze ambassador ndayicariye murakoze cyane rwose ndabashimiye namwe ambassador Isidore bayahaga turashimiye abanyuwanyi bose biradio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikirize ivyumviro n'ibibazo turashimiye engineer yadufashe mu ngabwe ivyuma tukaba kandi dushimiye na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije turabashimiye inshuti mwese kandi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.